ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aravuga ko nta mugambi mubisha ufitwe n'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo mu ntambara ibera muri Congo.
Icyonzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Congo. Ntabwo nibwira ko bizagana mu kugirira nabi u Rwanda bafashije Congo.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International ryatangije gahunda yo gusabira hamwe ku munyamakuru murundikazi Florian Nirangabiye yarekurwa. Aya ni amakuru y'iwanyu mu ntara, mbahaye ikaze. Duhere ku makuru avugwa rya ntino ku isi mwateguriwe kandi bizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, wiriweho?
Miriwe neza Veniste. Ku mugabane wa Afrika, Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron ejo ku wa gatatu niho yashika muri Gabon, igihugu cya mbere agendeye mu rugendo rw'iminsi itatu arimwo muri Afrika. Ruzomushikana muri Angola aruherahereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urugendo rukurikiye itangazo yashikirije ku munsi wa mbere gitanguzwa rya politiki nshyashya y'Ubufaransa ku mugabane wa Afrika. Arukoze kandi mu gihe mu karere ka Sahel muri Afrika y'Uburengero hariko haragaragara ingendo yo gukumira igihugu cy'Ubufaransa. Muri Somalia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahaye igisirikare cya Somalia amatone arenga 60 y'ibigwanisho kugira gishobore kugira ingufu zo guhangana na Al-Shabaab. Ambasade ya Amerika i Mogadishu ivuga ko hari n'imyimenyerezo ya gisirikare ihabwa inteko zidasanzwe za Somalia zigwanira ku butaka. Ambasade ya Amerika yavuze ejo ku wa gatatu ko ivyo bigwanisho byashitse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu i Mogadishu bizanywe n'indege zibiri za Amerika zikorera imizigo iremereye. Izi mfashanyo za gisirikare zizofasha mu bikorwa bya gisirikare cyane cyane mu mareta ya Galmadug na Jubaland. Muri Afrika kandi ni muri Nigeria, haba kandida bo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bavuga ko batemera ibyatangajwe ko umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ari we yatahukanye intsinzi. Indorerezi mvamakungu zavuze ko ayo matora yatanguye atevye kandi yarimwo ibibazo cyane cyane bijanye n'amamashini yo gutoreramwo mu gihugu cyose. Hari amakuru kandi avugwa y'ibikorwa byo guhohotera abantu no kubafunga byibonekeje muri aya matora. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi isaba ko amajwi yongera gusubirwamwo guharura, ariko abasesenguzi mu bya politike bo bavuga ko ivyo bishoboka mu gihe hotangwa ivyemeza bifadika kandi bikwiye byoshobora gutuma hari igihinduka kinini mu majwi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Irani yavuze ko abadiplomate babiri b'Abadagi batagikenewe mu gihugu kandi itegeka ko bakivamwo bidatevye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Irani bw'imigenderanire n'andi makungu Nasser Kanani yavuze ejo kuwa gatatu ko birukanywe kuko bivanze mu by'ubutungane bwa Irani no mu itunganywa ry'igihugu bitabaraba. Udagi bwaraneguye iyo ngingo bwise ko idasiguritse. Ubushikiranganji bwabwo bw'imigenderanire bwavuze ko ata kibi abo bene gihugu babwo bakoze muri Irani. Iyi ngingo ya Irani ifashwe haheze indwi, leta y'Ubudagi nayo ifashe iyisa n'iyo nyene. Abakozi babiri ba ambasade ya Irani i Berlin mu Budagi barirukanywe bahogwa ingingo yafashwe na sentare igihano cyo gufa ku mudagi afise amamuko muri Irani Jamshid Sharmahde. Uwo mugabo w'imyaka 67 afise kandi uburenganzira bwo kuba muri Amerika, yagirijwe icyaha cya ruswa muri Irani. Irani ifunze hafi abantu 16 bamuka mu bihugu byo mu burengero bw'isi benshi bafise ubwenegihugu bubiri. Muri Afghanistan naho abatalibani bari ku butegetsi batangaje ko kaminuza za leta zongeye kugurugwa ku mugwa mukuru I Kabul no mu bindi bisagara, ariko bavuga ko abanyeshuri b'igitsina gabo ari bo bonyine bemerewe kwiga. Amashuri n'amakaminuza yo mu ntara 224 kuri 34 zigize Afghanistan aja mu buruhuko mu bihe by'imbeho. Leta y'abatalibani yarubugaye mu mwaka uheze imiryango ku banyeshuri b'igitsina gore biga za kaminuza, isigura ko abagore batubahirije imigenzo y'idini ijanye n'igitsina mu gihe cy'intwaro yari ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva bagaruka ku butegetsi mu kwezi k'umunani 2021, abatalibani barugaye kandi amashuri yisumbuye ku banyeshuri b'abakobwa, ariko bakavuga ko yari ingingo yifata kibanza. Amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko Afghanistan ari cyo gihugu cyonyine abagore n'abakobwa babujijwe kwiga no gukora.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame arahumuriza abanyarwanda nyuma y'amakuru yavugaga ko leta ya Kongo yasabye ibihugu byo mu muryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika Majyepfo kuyifasha mu ntambara ihanganyemo na M23 ivugwa ko ishyigikiwe n'u Rwanda. Ni kimwe mu bibazo yashubirije mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu Kigali yasumutakaboyi.
Ni ikiganiro kibanze ku mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibibazo byinshi byahariwe abanyamakuru baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika bari batumiwe gukurikirana inama y'igihugu y'umushyikirano. Asubiza ibibazo by'aba banyamakuru, Perezida Kagame yagaragaje ko umubano w'u Rwanda na Kongo ukomeje kuba mubi, ashinja Kongo gushyigikira umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi abihera ku ijambo avuga ko ryavuzwe na Perezida Felix Tshisekedi ubwo yumvikanye ku mashusho ya video, avuga ko hakenewe imbaraga zo guhindura ubutegetsi buriho mu Rwanda. Perezida Kagame avuga ko ayo magambo yafashe nko gutebya, yibukije ibitero avuga ko byagabwe na FDLR ku butaka bw'u Rwanda muri 2019. Agaragaza ko icyo gihe intwaro abo barwanyi bari bazihawe na guverinoma ya Kongo. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda byabaye ngombwa ko rwongera ingabo nyinshi ku mupaka, ku buryo n'ubu bigikomeje, ku buryo nta muntu uzongera kuvogera umupaka. Mukuru w'igihugu yanasubije umunyamakuru wari umubajije uko abanyarwanda bakwiye kwitwara kuberutse gutangazwa n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo, General Chiko Chitambwe, watangaje ko igisirikare cya FARDC kimaze iminsi mu bikorwa byo gushaka ubufasha bwo guhangana n'u Rwanda, ndetse ko kitabaje ibihugu bigize umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo, SADC. Kagame yasubije ko u Rwanda rwiteguye kera Kongo, asaba abanyarwanda gutekana.
Ntaho mbona bishingiye. Ushaka uryame, usinzire, wicuye, wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Kongo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivugwa kuri iki kibazo cya Kongo kivugwa n'abanyekongo bo muri leta. Ariko icyo nzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Kongo. Ntabwo nibwira ko bizagana mu kugirira nabi u Rwanda bafashije Kongo. Iyo udashaka intambara urayitegura, twiteguye kera.
Perezida Kagame kandi yasubije abavuga ko u Rwanda rwitwaza M23 ngo rwibe amabuye ya Kongo, avuga ko atari byo kuko n'u Rwanda ruyatunze. mukuru w'igihugu yashimangiye ko amabuye y'u Rwanda arusha ubwiza yo muri Congo. Umwishi kiganiro cy'amaze hafi amasaha atatu, Perezida Kagame kandi yagize icyo avuga ku biciro bikomeje gutumbagira, aho muriza abaturage ko leta yiteguye kugira icyo ikora kuri iki kibazo.
Ikipe irebana n'iby'ubukungu ari ugushyiraho uburyo bw'imfashanyo bushobora gufasha mu kugabanya ibyo biciro, ariko biturutse mu bundi buryo bwakozwe tuvuge kugira ngo ibiciro bya peteroli leta ifite uburyo yabyize neza ishyiramo amafaranga kugira ngo cya kinyuranyo igiciro cyari kimeze n'uko cyazamutse bitewe n'ibyo bibazo twavugaga bishobore kutabaho bitewe n'icyo leta yashyize muri sisitemu ubwayo.
Umukuru w'igihugu yanabajijwe niba azongera kwiyamamaza ku mwanya wo kuyobora u Rwanda. Perezida Kagame avuga ko ubu atarabimenya, ariko yumvikanisha ko uwaba yifuza kuzaba umukandida wese yatangira kwitegura. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Bamwe mu badepite bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba leta ku ikibazo cy'intambara ibera muri iyo ntara yarangira hashyizwe mu bikorwa amasezerano anyuranye yumvikanyweho. Barasaba kandi ko bagira uruhare muri gahunda yo kurangiza iyo ntambara. Goma, Jimmy Shukrani Bakomera.
Abadepite 17 batuye ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru nibo bashyize umukono kuri ibaruwa bandikiye Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi. Baramusaba ko yakubahiriza ibikubiye mu masezerano y'u Rwanda muri Angola ni Nairobi muri Kenya. Aba badepite bashimangiye icyifuzo cy'uko impande zombi zahagarika imirwano mu rwego rwo kurangiza intambara muri teritwari za Rucuru na Masisi imaze guhitana abantu benshi. Muri iyo baruwa kandi izi ntumwa za rubanda zivuga ko zitumva impamvu leta ikomeje kurebera ikibazo cy'imibereho mibi y'abaturage bahungiye mu bihugu bituranye bya Congo biri mu Rwanda na Uganda. Aba kandi bagasaba ko umugambi wa leta wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare bo mu mitwe irwanya leta washyirwa mu bikorwa vuba ku bw'inyungu za rubanda rugufi. Niyitegeka Gerard ni umudepite watowe mu teritwari ya Masisi ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru, akaba n'umwe mu bashyize umukono kuri iyi baruwa.
Kwari kubwira Perezida ko icyo turi gutekereza ari uko kino kibazo cyashira pacifiquement bashize mu bikorwa inama zabereye i Rwanda, inama zabereye i Nairobi n'inama zabereye i Bujumbura. Izo nama zose zabaye zisaba ko rahaba se selfe abaturage bakareka gukomeza gupfa.
Uyavuga ko yizeye neza kuyishobora kuba inzira irambye yo gukemura ikibazo cy'intambara gikomeje kwibasira abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo.
Ibyo ngibyo babishize mu bikorwa akaba bari abaturage bafite gahita gapfunuka. Wumvise ko twanavuze tuti no muri programme muri gahunda zo gukemura ibibazo bashiremo abadepite ba province, bashiremo abadepite bo mu rwego rw'igihugu, bashiremo na notabilité ya Nord Kivu kugira ngo twese dutahirize umugozi umwe turebe ukuntu kino kibazo cyakemuka abaturage bakava mu ruhirahiro.
Ubusabe bw'abadepite ntibwakiriwe neza na rubanda rugufi cyane abatuye mu duce turimo imirwano. Theoneste Batigakuru n'umwe mu batavuga rumwe n'iki cyemezo cy'aba badepite.
Nta n'ishingiro ryo bifite ibintu nka biriya kuko igihugu cyaratewe kandi perezida w'igihugu n'abaturage bakeneye uko ikibazo kirangira gikahabwa umuti nyawo. Naho biriya bindi barimo bavuga hariya nk'abaturage babiteye ubwatsi.
Naho hari ndakana umewe abona ko byari bikwiye ko ibiganiro ku mpande zombi bibaho ariko bigakurikirwa no kurangiza burundu umutekano muke muri Kivu ya Ruguru.
Kihutirwa turi mu muryango gwa EAC turindira icyo EAC yahaye M23 ko tariki 8 ngomba kuba yavuye mu burere bwo yamaze gufata turindire itagira icyo ikora ngo none twadogta tukamenya inzira abadepite bafashe akaba ariyo twakoresha ariko muri make bari bishe baratinze cyane kabisa.
Hagataho abadepite batowe ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Kivu ya Ruguru nabo barasaba umukuru w'igihugu kurangiza ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba. Mu itangazo bashyize hagaragara ryashyizweho umukono n'abagera kuri 15 muri 48 bahagarariye intara ya Kivu ya Ruguru ku rwego rw'igihugu. Aba nabo babona ko inzira y'amahoro yashoboka ari uko habayeho kumvikana hagati y'impande zombi. Aba kandi bo mu itangazo ryabo barasaba komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo CENI guhagarika byihuse ibikorwa by'ibarura n'amatora mu burasirazuba kugeza abaturage bahunze basubiye mu byabo. Justin Harerimana ndayishimiye ni umwe muri abo badepite batowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi wavuganye n'Ijwi rya Amerika.
Turabona igihe cyo igihugu kiri mu ntambara nk'izi ngizi, twebwe nk'abadepite national twumva ko ikihutirwa ntabwo ari ukubarura abaturage ngo bajye mu matora. Ikihutirwa ntabwo ari ukuja mu matora, ahubwo ikihutirwa ni ukumanza kurengera ubusugire bw'igihugu.
Akomeza avuga ko mu gihe inzira y'ibiganiro idashobotse leta yakwifashisha intambara.
Igihe cyo leta yamara kwereka amahanga yuko inyeshyamba zitubahirije icyo bise seselefe tukurikije amasezerano bagiye garasinywa hirya no hino, bagiye barasinya amasezerano za Addis Ababa bagasinya amasezerano za Rwanda bakinya amasezerano. Ago masezerano bose dukurikije uko inyeshyamba ziza M23 zitarubahirije, ni ukuvuga ngo leta iroblije kwereka amahanga yuko igomba kwinjira mu ntambara.
Ibi byatangajwe n'abadepite haba ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu, biracyari byifuzo bashikirije umukuru w'igihugu. Kugeza ubu ibyemezo ntibirafatwa. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wa Amnesty International ryatangije gahunda yo gusabira hamwe ku munyamakuru murundikazi Florian Irangabiye yarekurwa. Yafunzwe mu kwezi kwa munani umwaka ushize, yahamijwe icyaha cyo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Inkuru irambuye Eloge Wirekaneza.
Mu ikete ya Amnesty International yarumwikiye umushikiranganji w'ubutungane mu Burundi Domine Banyankimbona, iryo shyirahamwe rivuga ko ifatwa n'ifungwa bya Florian Irangabiye bidakurikije amategeko kandi onyanga agateka kazina muntu. Ku bwa Amnesty International rifungwa ryerekana ingendo y'ubutegetsi bwa Gitega yo gucinyiza umuntu wese afite icyumviro gitandukanye n'ivyifuzo by'ubutegetsi nayo bata witwaje ibirwanisho. Umuryango uhanira agateka kazina muntu usaba umushikiranganji ajejwe ubutungane guha itegeko umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika kugira nawe yafata ingingo yo kurekura umupfasoni Irangabiye atakirinze gusabwa kandi mu maguru masha. Ijwi rya Amerika rimaze kubona urwandiko ryakuye Hajen Colson ajejwe ibibazo by'u Rwanda n'Uburundi muri Amnesty.
Au niveau de Amnesty International, nous avons lancé une action urgente pour
muri Amnesty International twatanguje iryo sekeza ryo gusabira ifungwa ryihuse rya Florian Irangabiye, umunyamakuru w'umurundikazi kandi atakirinze gusabwa. Bivuze ko duhamagarira abanywanyi bacu n'umuntu wese abyifuza kwandikira umushikiranganji w'ubutungane amusaba ko arekurwa.
Sa libération.
Kubwo umwongereza akazi Florian Irangabiye azira umwuga wiwe.
Nous avons fait cette demande car nous estimons
twakoze ico gisaba kuko twizera neza ko azira kuba yarakoresheje uburenganzira ahabwa n'amategeko no kuba yarakoze umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Twizigiye ko umucamanza w'iyungururizo azokurikiza ingingo z'ubutungane.
Nabandi bamenyesha makuru bagenzi ba Florian Irangabiye basanga aho urwo mwuga. Umufaso Irangabiye uretse kuba ari mu mirwi myinshi y'abarundi baba ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ni n'umukozi wa radio igicaniro yavukiye mu buhungiro muri ico gihugu. Arsene Bitabuzi bakunda gukorana ku biganiro bivuga ku Burundi canke akamutumira nk'umusesanguzi, yibaza ko mugenzi wa zira ivyumvira ashikiriza.
Mugenzi wa Florian Irangabiye kuva fatwa yahogwa ivyumviro vyiwe yashikiza ku radio igicaniro ari umumenye amakuru cyane iyo yabaye umutumire. Iki nicyo kigaragara yuko ariko yahowe baranabisabiye ibyemezo ariko abari mwagirije ntibigeze bashobora gutanga ibyemezo.
Kubwo umunyamategeko Armel Niyongere, umukuru w'ishyirahamwe ya Kat Burundi ry'abakirisu barwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu, igihano cyahawe Irangabiye gihonyanga ubwigenge mpuzamakungu bwo gushyikiriza ivyiyumviro.
Guhonyanga ukwica n'ukwizana kwamenyesha amakuru ivyo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha amakuru Uburundi busanzwe bwaratekwa igikumu. Ikindi naco nuko iryo hagarikwa n'imfungwa yerekana isura mbi y'igihugu c'Uburundi yuko itemerera abamenyesha makuru bigenga gashobora gutanga makuru ateye kubiri n'ivyo leta irikirakora byo rero niterabwoba bakoresha
sentari ya mukaza mu gisagara cyo budandaje Bujumbura yahanishije mu ntango zo kwambera uyu mwaka uwo mukenyezi igihano cyo gufungwa imyaka 10 no kuriha ihadabu byo muri yoni w'amafaranga y'amarundi bitabuzi yasanga urubanza rwakiriwe mugenzi we rushobora gutuma abarundi bahunze igihugu batagira umwete wo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro
tubona umengo mukuru w'ubwo mushasha azanye ubwo shasha atumenya n'impunzi gutaha bisubiza inyuma ikize kuri abo bose bavuga bati kumbure twotaha mu gihugu cy'amavukiro babonye ibyashyizwe Florian Irangabiye
ubuse rufite umuryango w'umufaso Irangabiye yatubwiye ko kuwa 23 kwa mbere nyene abashingwamanza biwe bunguruje sentari isubiramo imanza ya mukaza bitekanijwe ko mu minsi ya vuba ije kumuburanisha mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko ubushibuseruko ahafungiwe nk'uko yabandanije abitwiganira Florian Irangabiye asanzwe ari mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano ryavukiye mu buhungiro mu Rwanda amaze imyaka irenga indwi y'ab'i Kigali yahagaritswe igihe yari agiye i Burundi mu mpera z'ukwa munani 2022 imbere yo gufungirwa iminsi myinshi mu gashoro k'igendereza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Sidiasa Nyandwi yabwije Ijwi ry'Amerika kuri telefone ko umushikirizamanza bwiteguriye kuburana nawe nk'uko bwabikoze imbere y'umucamanza wa mbere Amnesty International sigura ko ifungwa ryiwe ari igihushane c'imvugo ya Perezida Ndayishimiye adasiba gushikiriza ko abantu mu Burundi bafite uburenganzira bwo gushikiriza ibyumviro byabo mu gihe ata muntu babangamiye eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika
muntu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza nibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tukiri mu Burundi ministeri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu yashyizeho amategeko mashya agenga amashyirahamwe akuru uwo murimo inkurirambuye Thierry Vendayishimiye
mu nama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'ubudandaje gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganje Inosa Nibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashyirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga ashimikiye na cyane ne ku mafaranga azohora tangwa
ishiramwe itwara abantu n'imiduga mito mito ngo ati kugira ngo yemererwe gukora izo iriha amafaranga 2025 ishiramwe itwara abantu na minibus iriha amafaranga 2025 ishiramwe itwara abantu na bus iriha amafaranga umuriyo ishiramwe itwara ibidandazo n'amakamyo iriha amafaranga umuriyo 2025 aha sata cha twara abantu baje gukimbire bakoresheje nawo nyene amabara abantu kugira ngo bemererwe gukora ishiramwe twara abantu n'imodoka nto rwati rikaba ryanditse gitanditse mu Burundi barihishwa amafaranga amadolari amajana 2 ishiramwe itwara abantu rije gukimbire na rwati rikaba ari ryanditse mu Burundi iriha 2025 ishiramwe itwara abantu na minibus yanditswe hanze y'igihugu iriha amadolari amajana 4 ishiramwe itwara abantu hanze y'igihugu na minibus yanditswe mu Burundi izori amafaranga 2025 ishiramwe itwara abantu na bus yanditswe hanze y'igihugu izori amadolari amajana 4 ishiramwe itwara abantu hanze na bus yanditswe mu Burundi izori amafaranga umuriyo ishiramwe ryinjiza imiduga imiduga ya igwaye buriwe hanze no kuvuga ajya amashiramwe kuzana imiduga ivuye kubivuko ya Mombasa na Dar es Salaam gishiramwe rizoriha amafaranga kugira agemere bizoriha amafaranga miliyoni 2
Aha kandi amashirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe, bityo n'abari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha.
Ubu turiko tuvuga imiduga iri mu majanse, turiko tuvuga imiduga y'abantu ku gatwe kabo.
Ku byerekeye impusha mwari musanzwe mufise, amagrema yose amajanse yose arasanzwe afise uno munsi. Arakimwa mazi kubirite iko risotse ije mu binenye yuko kubirite iko risotse mutegereza kwiyandikisha gushasha.
Umwe mu bahagarariye amashirahamwe asanzwe atwara abantu haba mu gihugu no hanze yaco barashima ayo mategeko mashasha, ariko bagasaba ko yoshigwa mu ngiro abahora bikika mu kiza mu gutwara abantu batabyemerewe bakigizwayo. Nirampe Basharire yaserukiye Volcano ikorera Bujumbura, Kigali na Kampala, nandi Uwimana Diodone akorera mu gihugu hagati c'u Burundi.
Aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka simodokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana birya bita konkurance higanwa n'abantu badafite umutahe. Ingingo yafashwe mufashe mufate ingingo zo kwishyira mu ngiro
uko tungana ngatugiye tuvugisha ukuri umwo tubadafi tugende ku biro twese umuntu azanye imodokari zimwanditse ko tamwanditse ko cyangwa afitiye kontra haramashyirahamwe mwusanga ibyo biratabyafise ugasaba kubwira ngo nishyirahamwe.
Aha kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora, haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro, bagasaba kwicuka kibazo cotorega umuti.
Hariho ibintu usanga twebwe bica bitunaniza, aya mafaranga tuzoriha ugaca usanga hari n'amakarte d'entre turiha, aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre, ariko ugacuza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka. Ibikorwa byose muri kumara dusaba turi ngiye kubikora. Hari ikibazo dufite mbega ko dukorera ngaha, tukaba dufite ikibazo cya karibira, ariko nta kigoro leta irikirashyiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo.
Kwizera Pascal aserukira ishirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko cha Dar es Salaam, nawe asaba ko bazoba barisha ayo mafaranga abokingirwa mu kazi kabo.
Uyu munsi mutubwiye yuko giye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira turonye uko ruhusha. None twariha izo miliyoni 2 ku majanga hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe imiliyoni 2 akingirwe?
Ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu birimo n'abakora ubukomisiyoneri muri ico gisata co kunguruza abantu, umuyobozi mukuru ajeje gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi abagaragaye bagashengezwa. Amenyesha kandi ko bagiye gushiramo ingufu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitorega umuti.
Kugira ngo abantu biyunguruza borohere kuko zitwara abantu benshi tuborohereze twebwe ntasho dutokora igihe gitoca kenshi cyane twari twatoye amasitasi barabwiza amasitasi twari twatoye ipari amazoni yari amazoni atatu aba bazana imiduga nayo bakavuga yuko za fere promenade zikaja gutwara abantu n'ibintu. Twereke tujya akarara mu ibyo karanabajejwe babajejwe ku uruja n'uruza mu barabara mu telefoni.
Naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka, Inosa Nibizi yamenyesheje ko amarangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahinduka. Azika aboneza Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Anu dusoreje aya makuru hamwe na Honey Diane Tana wamfashije kubagezaho. Mbashimiye kuba mutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika iwanyu mu ntara buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco kandi n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: impinga itagira umukobwa uju yigenda ntukayirare. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.